Il ni radio izwi dya America. Radio izwi dya America ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ni metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya bose. Mwiriwe shuti mwese muduteza matwi ni Fideni Yongabo abaramutse akaba ikaze mu makuru y'aka kanya. Impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya Rusenda mu manuko bushiruseko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo bishimiye ko amafaranga y'ibirarane y'amezi ane bari bamaze igihe barindiriye bayabonye, ariko bakavuga ko bagiye kuyakoresha mu kwishyura amadeni basanganye.
Dufite amadeni menshi twishyura, ntacyo dusigarana. Twariye amadeni menshi, dusigarana amahera makenya nayo dusumbamo utuntu dukenya, amahera agacanahera, nta handi dufite dukora n'ayandi.
Uwo ni umwe mu Barundi bari mu ikambi ya Rusenda inyuma yo kwishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ibifungurwa PAM ritanguye gutanga imfashanyo y'amafaranga agenewe impunzi z'Abarundi ziri mu ikambi ya Rusenda. Mu Rwanda, mu gihe abakora imirimo y'ubucuruzi babandanya kwinubira ubuhombe batewe n'ikiza cya COVID-19, hari umucuruzi umwe avuga ko ubucuruzi bwiwe butera imbere. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, leta 49 kuri 50 zigize igihugu zaraye zirangije kwemeza Burundi byavuye mu matora yo ku itariki ya gatatu y'ukwezi kurangiye. Tutangurire ku idonido rya mwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya. Leta ya Ethiopia yiyamirije amatohoza yigenga ku ntambara mu ntara ya Tigre, ivuga ko idakeneye abaza kuyibwira ibyitegerezwa gukora. Ivyo bibaye mu gihe amakungu yateye akamo leta kayisaba gukorera mu muco kurushiriza ku bijanye n'ingwano imaze ukwezi hagati y'inteko za leta ya Ethiopia n'inteko z'intara ya Tigre. Iyo ngwano imaze guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi barimo abasivil. Amashirahamwe aharanira agateka ka muntu yaratangaje amakuru kuri bumwe mu bwicanyi bukabije bwabereye mu ntara ya Tigre. Hari ubwoba ko ubundi bwicanyi nk'ubwo bwabaye muri iyo ntara. Redwan Hussein, umwe mu bategetsi bakomeye ba leta ya Ethiopia, yabwiye abamenyesha makuru ku munsi wa kabiri ku muhingamo ko igihugu ciwe kizotumira abantu bo hanze kugira bagifashe niyo cumva ko cananiwe kugira amatohoza yonyene ubwaco. Yatangaje ko kwibaza ko leta idashobora kugira amatohoza nk'ayo ari ukuyikengera. Impungenge zitera ziyongera mu ntara ya Tigre yugaye ku makungu mu gihe abanyagihugu bahe miliyoni 6 bakeneye imfashanyo z'ibifungurwa n'imiti zihutigwa. Abagera ku miliyoni muri bo barataye izabo. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, leta 49 kuri 50 zigize igihugu zaraye zirangije kwemeza burundu ivyavuye mu matora yo ku itariki ya gatatu y'ukwezi kurangiye. Ku munsi wa kabiri utaha, koleji y'abatora niyo itahiwe gutora umukuru w'igihugu. Ibindi na mugenzi wacu Thomas Kamirinde.
Itegeko rivuga ko leta zose zigomba buri yose kuba zarangije kwemeza burundu ibyavuye mu matora iminsi 6 mbere y'uko koleji y'abatora iterana. Ejo rero kwa kabiri, zose usibye leta ya Wisconsin mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu zarangije kubishyiraho umukono na kashe no kubyoherereza i Washington DC umubitsi mukuru w'impapuro n'inyandiko z'igihugu na president w'umutwe wa Sena y'inteko ishinga amategeko y'igihugu Congress. Wisconsin nayo yatangaje ko izabitunganya mbere y'uko iki cyumweru kirangira. Joe Biden w'ishyaka ry'abademokrate niwe watsinze muri iyi leta ya Wisconsin. Donald Trump w'umurepublikani yayitanzemo ikirego asaba ko ibarura ry'amajwi risubirwamo. Byarabaye, ibarura rya kabiri naryo ryerekana nanone ko Biden ariwe watsinze. Trump yarabijuririye. Aya makimbirane atararangira niyo yatumye leta ya Wisconsin itinda kubahiriza itegeko ryo kwemeza burundu kimwe n'izindi leta ibyavuye mu matora yo ku itariki ya gatatu y'ukwezi gushize. Nubwo leta zose zarangije gutanga imyanzuro y'amatora, Biden ntaremezwa burundu ko ari we watorewe kuzayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hasigaye izindi ntambwe ebyiri. Iya mbere, kuwa mbere w'icyumweru gitaha ku itariki ya 14 y'uku kwezi kwa 12, abagize koleji y'abatora ya buri leta bazateranira mu murwa mukuru wa leta yabo kugira ngo nabo bemeze ibyavuye mu matora ku rwego rwa buri leta. Bikurikije leta Biden yatsinzemo, yizeye igiteranyo cy'amajwi 306 azava muri koleji z'abatora zose kuri 232 ya Trump. Biden akeneye amajwi ya koleji y'abatora 270 gusa kugira ngo atsinde. Koreje z'abatora za leta zose nizimara gutora ku wa mbere utaha zizoherereza raporo yazo inteko ishinga amategeko Congress. Intambwe ya kabiri sigaye rero nibarura ry'amajwi yizi koreje z'abatora Congress imitwe yombi iteranye izakora ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere gutaha. Congress niyo izemeza burundu bidasubirwaho insinzi ya Joe Biden ibyumweru bibiri mbere yuko yimikwa mu mirimo ye ya president wa 46 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ayo yari amwamwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi muri aka kanya. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kutwumviriza kuri Facebook no kuri site yacu ariyo radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, abanyagihugu baba mu ntara z'u Burundi zihana imbibe n'u Rwanda, Republika ya Demokrasi ya Kongo na Tanzania bafise amakenga ko bashobora kwandura ku bwinshi virusi ya corona kubera uruja n'uruza rw'abantu binjira mu gihugu baciye mu nzira zitazwi n'amategeko. Inkuru y'Ijwi rya Amerika rifatanije n'abanywanyi baryo, dusomegwa na Desire Yatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Nubwo imbibe nka zose zisa n'izicugaye, bamwe maremesha kiyago basanzwe bafashije mu bijanye n'amagara y'abantu bo mu ntara zo mu buraruko bw'igihugu bavuga ko hari abantu bajabuka imbibe baza canke bagenda muri Kongo no mu Rwanda. Ivyo biri uko no mu ntara zo mu banuko bushira ubuseruko bw'igihugu nko mu ntara ya Rumonge iri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika, aba vi Tanzania na Kongo bakunze gushikira kubw'imirimo baharangurira. Abanyagihugu bavuganye n'isoko ryacu bo muri ako karere bavuga ko bafise amakenga hanini ku bantu binjira badapimwe.
Turafise nk'umweha wo muri Gitazi uri muri mu ntara ya Rumonge, akabaho uwo bita mu Kiringi uri muri Kabezi muri ntara ya Bujumbura. Hariho n'ahandi hantu nyine hakunda kuba hari abantu muri Kabezi no ku Nyamugari no mu Ruziba aho bita kuri Olympique. Aho hose barahinjirana barose rero mu ncamake uko iyo myaha yose barakwiye kuhashira n'abapima, kuko hari uruja n'uruza rw'abantu benshi cyane bakahakujya bagira kandi barihisha. We ntushobora kumenya ko yaraye muri Congo cyangwa amaze y'iminsi, kuko atari umurundi atari kwakuri imbibe ziruka yariko baracengekera. Arashobora kuza avuye muri Congo akakigwa n'uvuye mu Burundi, uko bahurira mu mazi hagati nijoro bagahanahana abantu, bamwe bakaza abandi bakaza.
Umuremesha Kiyago wo muri komine Kabezi avuga ko bene abo bantu babatera ubwoba ko kwandurikiza, kuko benshi bashikira mu mihana yabo ataco binona.
Nk'abo bantu bazi bagakumukinwa none ko bashyikira mu miryango yabo, hama bukeye mu gatondo basanga bagiye mu ngoro y'Imana gusenga. Ndabona ntituramenya ko yaje yashyikiye mu muryango, hama mu gatondo akaza gusenga. Bajya abantu bicara nabo mu ngoro ahantu ku masengero menshi no muri uyu muryango udashobora gushika atangira iyo muge, umwana we mu gatondo agashyika ku ishuri nawe ashika nareka kuyambira papa wiwe. Noneho aho se twasize amakenga benshi bazana mu gara umuge, mbega tumenya gute ko batumwe no kubatana.
Ibintu biri uko mu gihe abanyagihugu basa n'abatacitayeho ibyo kwirinda kwandurikiza cha virusi ya corona. Ingingo yo gukaraba amazi meza n'isabuni mu ntoke ni imwe muzari zageragejwe kubahirizwa. Isoko ry'Ijwi rya Amerika ryaciye mu bibanza bitandukanye ritubwira ko indobo z'amazi yo gukaraba zigiteretswe mu bibanza abajejwe intwaro bategetse ko zijamwo, ariko kenshi ugasanga ziragaragara atamazi bashizemwo. Izo usanga ziremwo amazi nazo ugahura atasabune ukaraba ihari. Ingingo yo gusiga imetero hagati y'umuntu n'uwundi ikurikizwa mu masengera amwe gusa. Naho nyene abakristu bashitse hanze baca baramukanya ukuri kwamye mu kugumbirana mu gukorana mu ntoke mbere bakanasomana. Icibagiwe cyo nikoreshwa ry'ubufukamunwa no kwa muganga abakozi baho niba usanga babwambaye. Nko ku bitaro Prince Jean Charles isoko ryacu byaciye rivuga ko n'ababwambara ari nka 10% gusa. Uyu munyagihugu aba mu ntara ya Gitega afise impungenge ko ikiza cha virusi ya corona gishobora kubangamira abantu kubera uko kudakurikiza ingingo zo kukigwanya.
Abigenze bari bagize cyo gukaraba ndabona benshi babihebye bibazanye ikiza cyarahetse kandi kitarahi. Habwo ni wase babyijukire babishyiremo ingingo hamwe no mu masoko hose tuzatwinjira kuko tubanje gukaraba. Nombo natwe turiko turikingira kandi ho bakabifata minenego kirasubira gukwiragira mu gihugu, sanga turize ingorane kandi hari hafashe ingingo nziza kukigwanya.
ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buherutse gutanga ikiganiro ku bamenyesha makuru buvuga ko abafashwe n'icyo kiza biyongereye muri amezi abiri aheze kandi ku bice 95 babaje bava mu bihugu byo hanze na cyane cyane abaca ku kibuga cy'indege muri rusange abinjiye mu gihugu bashikira mu kato mu mahoteli atandukanye ariko amatohoza yakozwe n'isoko ryacu nuko abo bitwa ko bari mu kato nuko atagukurikirana imibereho yabo maze bigatuma basohoka mu mahoteli bakaja kurondera ibyo bakenera twovuga nk'abatwiganiye ko bashobora kujya kwimwesha kurondera utwo bakenera ku masoko n'ahandi muri uku kwezi kwa 11 guheze umushikiranganje Tadendi Kumana yarasiguriye abanyagihugu ku bijanye n'ingene boshigikira mu kugwanya virusi ya corona
by'ukuri bugaruka kuri za ngendo zo kutaramukanya kutagwana mu nda n'uko ari abakenshi gashoboka n'amazi meza n'isabune tugize iminsi tubisubiramo akagahengwa Imana yaduhaye ntidusamara kuko murazi yuko mu bihugu byose baronse agahengwe barijajara ikigaruka yiguje na gatatu by'ukuri umwe wese ahari amenye yuko ari uruhara rwiwe atari akazi konyine ko gukiranira imbaraga y'abantu ahubwo ari umurundi wese
kugeza ubu abamaze kwandura virusi ya corona mu gihugu cyose baharugwa ku 692 bushikiranganje bw'amagara y'abantu bwemeza ko ari umuntu umwe amaze kwitaba Imana ariko amakuru dukura hijya no hino mu bantu aremeza ko hari abantu ibipimo vyerekanye ko bafise icyo kiza kandi kikagira ko kikabahitana ubushikiranganje ntibubimenye
ishyirahamwe rishinzwe ibifungurwa ku isi PAM ryahaye imfashanyo y'amafaranga y'amezi 4 ibirarane zari zirindiriye yo kugura ibifungurwa ku mpunzi ziri mu ikambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Impunzi ziriko zironswa amafaranga zivuga ko azo zifasha kwishyura amadeni zafashe mu gihe zari zimaze zitaronswa amafaranga iyo gusumisha. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Rusenda yaganiriye n'izo mpunzi.
Oya amezi dupokeye nayo ukwezi kw'icyenda n'ukw'icumi n'ukw'icumi na rimwe n'ukw'icumi na kabiri. Ikintu aje kudufasha sikini na ahubwo aje kudufasha kuriha amadeni twariye mu mezi yose twamaze dushonje. Icyo nosaba nuko bo kwihuta nimba mu kwa mbere tuzohashika Imana ibikunze bazotwongera udufaranga hakirikare kuko nubundi nzari zoguma ryayinda twari tubayeho bamwe bisumamwo abadavisi ingufu birirwa bicaye ubaratukuye ubarangaritse nta buzima buri mu bantu bari mu nkambi ubaravye n'ingene baza bateye ikigongo bo itayimwe yaronse 158,500 by'amezana
mu mwaka tugiye gutangura twasaba ko waza baradupokeza ku gihe ukwezi kukundi ntibarindire ko habamo amaretare y'amadeni kuko nivyo bituma abantu benshi baco baba mu buzima buzinze
turanezerewe cyane kuko guhera mu kwezi k'umunani twaribaza ukuntu dushoboye kubaho ngaha mu nkambi tutari bupokere kuko guhera mu kwezi k'umunani nta kintu twari bwaronke kuri iyo ntumbero rero nukuri turanezerewe cyane kandi tukacha dusaba cyane gose yuko batozosubira kutwirengagiza kuko hari hameza agenda yurirana nanganako tucha dusanga tugize ikibazo kirekire gusumba uko twari tubayeho ngaha mu nkambi tukagira ikibazo cyo guhunga tukacha tugira n'ikibazo cinzara ivyo byose bikaba mu bintu bidutera umutekano muke na cyane cyane yuko abarundi tubaye amaze bati munda harari nzara hakazindukana inzigo ivyo rero nivyo bituma twebwe dushima cyane ko aho twari kurara inzara tuzorara duhaze kandi tukacha tuzindukana umunezero ko twari tumaze iminsi tukarafasha amadeni turashobora kujya kuriha aho twari twarafasha akadeni bikadukingira gufungwa nk'impunzi twitwa abahemu cyangwa kujya kuyiba ku buryo twabuze ico twifashisha ayo mafaranga tabona menga agiye kutugirira akamaro kanini cyane
twagenda mu bipatane tugakora twagenda guca bibiri agiye twaronka 2005 tukagenda tukagura ibigozi bukigozi cy'ubufu n'amajana 5 aya mahera baduhaye duca twishura amadeni aya madeni nayo twishuye duca tugenda turondera n'akanusu k'imyumbati tugurira abana ayo mahera naho ne nazo baheze nta kindi kinazo tumarira abana nabo no kwishura yakora dusaba amahera abana biga mu 6 TZM utubahereze 3,300 kugira abana bige ayo mahera nta kintu na kimwe atumariye ubu turakenye aya mahera naho tuyaronka ni madeni twishura nta kintu na kimwe dushira mu nzu ngo abana bajye nta n'umuceri turonka nta n'ibiharage kuko ibiharage ikigozi n'2,000 umuceri nabyo ni kiro ni 1,900 ikigozi cya semure nacyo ni 2,000 ubu nta kintu na kimwe turonka tujya ifu ya nyumbati nayo na 500 ikigozi
dufite amadeni menshi twishura ntacyo dusigarana twariye amadeni menshi dusigarana amahera makenya nayo dusumamo utuntu dukenya ngo mahera gacana hera nandi dufise dukorana yayandi
natwebe dusange tudandaza kenshi abantu barapiturura tukabaha amadeni pomaze rero kubaha amadeni twacha tumvikana ko bazaduha mu ipokera mugihe dupokera amafaranga abantu bakayapokera dusha twishyurwa amafaranga yitwa karideni baba dufitiye nacyo gituma rero kuvuga ko byatubereye byiza cyane kuko muzima bwa misi yose aho twikora ni mu mapoketi rero mugihe amafaranga abonetse umuntu wari wese aca kuri hideni
ipokera ry'amafaranga y'amezane twajyakiriye neza turagishimira nubwo habanje kwamo tunengenenge bakayagaburamo umugabo biraboneka ko ibyo bemeye bari kwabikora ariko harimo utundi tunengenenge kubijanye n'ipokera abantu barahangayika cyane ni kuvuga ko batanga ubunimero ngo ivirage frani igomba yinjire ngo zana abantu 10 baba bandi 10 bazirirwa ku murongo ntibazoshikirwa ubunimero ngo cyabuze baragurishwa amahera 3,000, 4,000 bamwe batonze ntibashikirwe ahubwo baca ku ruhande bari haya amahera akaba rero baza barinjira abandi baguma bahagaze rero bari mu mavirage bane ko binjira mu mavirage ugacusanga bararushe bakagwarira kuzuba umuruho w'izuba abana bari ko barabarira ko ninzara aho gusa no hantu hari utuninga handi hoho n'ukuri bari bagerageje kuturi hakaze twabonye ko kabisi deni ryaheze
mu Rwanda mu gihe abakora imirimo y'ubucuruzi babandanya kwinubira ubuhombe batewe n'ikiza cha COVID-19 hari umucuruzi umwe avuga ko ubucuruzi bwiwe butera imbere Uoni Albert Munyabugingo yakoze application yitwa Vuba Vuba ifasha ababyifuje gutuma kwibiribwa n'ibinyobwa hakoreshejwe telefone igendanwa Albert Munyabugingo yasobanuriye umumenyesha makuru Venuste Nshimiyimana akorera mu biro by'ijuru rya Amerika Londres mu Bwongereza ukugene Vuba Vuba ikora
application yanjye yitwa Vuba Vuba Africa Limited akabari application ifasha abantu bari mu mujyi wa Kigali ndetse no mu mujyi wa Musanze gutumiza amafunguro mu maresitora yose ari aho ngaho cyangwa gutumiza muri supermarket ziri muri iyo mijyi ibiri ndetse tukabatumiza n'ibyo kurya mu isoko imbuto n'imboga tukabikugezaho aho uherereye haba mu rugo iwawe cyangwa mu ofisi aho ukorera
none se mukorana mute n'amaresitora kugira ngo mugeze kuba byifuje ibiturukayo
dufite application y'amatelefone agendanwa Android ndetse na iPhone aho turistinga ama restaurant atandukanye ubaje umaze kuidownloadinga akabona ayo ma restaurant ndetse na menu nkuko yabonaga kuri restaurant ko nta kindi giciro kirengaho kucyo wabonaga kuri restaurant hiyongeraho gusa amafaranga y'ubwikorezi ayo twita nka delivery fee abari hagati y'igihumbi ndetse n'igihumbi na 500 bitewe naho uherereye urumva ama restaurant kubera tuba tumuzaniye wa muntu wari uri mu rugo utari ubaze kugera kuri restaurant kuma restora dukorana kuri commission kuri baduha hari gabanyirizwa baduha kuba kubera abakiriya tuba tubazaniye iyo yorera igaterwa n'impamvu zitandukanye ubwoko bw'amafunguro menu restora ifite ariko aho twebwe twungu cyane kuri commission duhabwa n'ama restora ndetse n'abandi bacuruzi tuba tuzaniye abakiriya batabashe kuyigerera ubwabo
uretse ibiribwa n'ibinyobwa bikomoka muri ayo maresitora nta bindi bintu mugemura mu mujyi wa Kigali ndetse no muri Musanze
yego turabigemura kuko kuri ubu ngubu ugiye kuri application yacu ubona ko dufite amakategori atandukanye hari ahabanza niho harimo amaresitora n'ibiryo bitetse aha kabiri hari icyo twita Vuba Shop ni ukuvuga gushopinga bitandukanye yaba muri supermarket yaba mu minsi iri imbere turakora n'utumiza gaze mu rugo ni ukuvuga bya bintu byose umukene mu rugo munsi ya kazandi yitwa Vuba Party aho niho tugezaho ibinyobwa ugize abashyitsi bagutunguye ukeneye gutumiza ibyo kunywa n'ibindi bitandukanye tukagira n'andi electronics amatelefone dukorana na MTN ndetse n'isoko rya Kimironko kuri ubu ngubu umuntu akeneye guhaha imboga n'imbuto n'ibindi bintu byose umuntu akeneye mu rugo byo mu isoko
Umunyabugingo kino cyorezo cya COVID-19 cyagize ingaruka ku bucuruzi hirya no hino ku isi ndetse naho mu Rwanda hari ingaruka cyaba cyaragize ku mikorere ya Vuba Vuba
navuga yuko kubera abantu batagendaga ahantu hatandukanye bagumaga mu rugo ndetse no ku kazi hatandukanye twebwe byongereye abantu badutuma ku buryo impact ku ruhande rw'amakomande tugira ariyongereye ndetse tunafasha baba nyiri amaresitora n'izindi n'ubundi bucuruzi butandukanye batari bafite wa mukiriye uburyo bageraho aho niho twongeye mu benshi batandukanye ni nawo twatangiye kongera mu bundi bucuruzi butari amaresitora gusa kugira ngo babantu mu by'ukuri batabona abakiriya babageraho tubase kubabera aho batari na wa mukiriya tumubera batari no kuvuga twebwe byagiye byongereye imibare dufite hanyuma dufasa n'abacuruzi bari basanzwe bemerewe gufungura ariko abaguzi batemerewe kubasanga aho bari tukabafasha kubatwarira ibicuruzwa byabo.
Hari inkunga wigeze uhabwa na leta cyangwa se uri rwiyemeza mirimo wiboneye igishoro cyawe bwite?
Leta idufasha mu buryo butandukanye harimo kongera ubushobozi n'ubumenyi dufite mu mikorere ndetse no kutworohereza kugera gukora ama partnerships atandukanye ariko njyewe ndi rwiyemeza mirimo watangiye mfite umwundi mufatanyabikorwa umwe dukorana mu mujyi wa Kigali na Musanze gusa kubijyanye n'igishoro twegereye banye no kuvugana amafaranga twarizinze twebwe ubwacu areti dufasha muri infrastructures ndetse no kugira ngo ubucuruzi bukomeze kugenda neza buri mu murongo.
Albert Munyabugingo tera imbere, ndagushimiye cyane ku bwaka kanya uhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Venuste kunyakira ku ndangururamajwi z'ijwi rya Amerika.
Turamushimiye Venuste. Umwaka w'2020 wereye abanyamideli b'abarundi barimwo batatu baheruka gutahukana imidari ku rwego mpuzamakungu. Abo barimwo Claudine Wera ayoboye ikigo Ukoko Brand yatsindiye umudari wiswe Swahili Fashion Award na Rita Marie Ange. Ngundu Senge ayobora Mary Ange Fashion House yatsindiye irushanwa rizwi nka Women Choice Award Africa 2020. Ugihugu cha Ghana bombi baganiriye na mugenzi wacu Oriane Tangishaka. Claudine Wera aratubwira ko yakiriye uwo mudari aherutse gutsindira.
Kuri njye uwo mudari waranjyoheye cyane kubera ko byanyeretse ko abarundi bari ari abantu bari hamwe byansabaga kugira ngo ngutsindire amajwi menshi hanyuma nsaba abarundi bagenzi banjye kumfasha barantora kugira ngo ngere kuri uwo mudari njye rero ni intsinzi kuri njye ndetse no ku barundi bose kuko banyeretse ku bumwe bukomeye.
Murakoze cyane. Hama nawe Rita, aho wagira muri Ghana ugaserukira igihugu ku rwego rw'amakungu, wiyumvise gute uwo mudari? Utubwira muri make ingene byari bimeze, wabyakiriye gute nawe?
Icambere na mbere narajyohewe kuko iyo umuntu arose umudari awumerita ni ikintu icambere kiryoshe. Umuntu arashobora kugura umudari yari namwe mu mabanga ari muri fashion industry ugasanga yes yawuguze ariko ntawe umerita, ariko rero kuronka award uvuga uti kino kintu ndagikorera ijoro n'umutaka ni munezero utagira aho ungana cyane uko ungana muramba bari ni munezero utagira uko ungana, ariko kandi cyane cyane ni uburyo bwo kwereka ba bana baturabira ko akarorero yuko ibintu bishoboka, ni uburyo bwo guhamagara bamwe twokwita mu gifaransa aba investisseur yuko hariho ikibuga gihari kandi kinini kandi hagize ugishoramo imari yuko ishobora kuvamo umusanzu uri positive.
Ni byiza cyane mwese murabigeme mukaba mwagiye ico novuga muri domaine mu mwuga udatamenyerewe cyane canke udusanga mu byukuri udahabwa agaciro, ariko mwageze ku rwego ruhambaye, rwego mpuzamakungu, muriko muraserukira igihugu. Kuri wewe nyine kuri wewe Rita, watanguye ryari ko uracari muto? Icatumye utangura uyu mwuga ko twumva wize n'ibindi byinshi, watanguye ryari kugira ngo uje muri uyu mwuga w'imideli?
Natanguye mu 2017 nari mfite imyaka 15 nari nshinga muri secondaire, hanyuma kuva ico gihe gushika uno munsi nahejeje amashuri yisumbuye ndetse na tranche ya mbere y'amashuri ya université ndacabibandanya kandi nkaba ndabikora nk'akazi kari donc akazi nkora misi yose, ni ukuvuga ngo n'umwuga nkora misi yose.
Ni ukuvuga uratonda akaba ari cyo ukora cyonyine atakindi wizera? None byakujemo gute none uvuga uti iki kintu ndagishaka cyane ngiye kuciruka ko ngiye kukirondera?
Natangiye gukunda ibintu by'imideli mfite imyaka 6 ariko cyane nkagenda muri art muri rusange. Ariko rero kuri iyo myaka ababyeyi ntibari banyizeye cyane yuko ari cyo byombiramo kuko ntawe bari bwumve yateye imbere ko ibintu by'imideli. Ikindi naco haracariho ukutumva neza yuko muri rusange ishobora guteza imbere umuntu, baba babona yuko iyo umuntu yagiye mu bintu bya aba ari umuntu imbero iba yagabanutse, aba atacyizeye nuko benshi hari igihe bakunda ko bimbaza ariko rero nagize passion ikomeye yo kubikora cyane cyane natangwe kugira passion kubikora cyane cyane ntangwe kuzandaraba amadefile nkaraba nkiyumvaho yuko ntashaka gukorera uwundi muntu ntegerezwa kwikorera jewe nyine kandi nkumva yuko ikintu cyiza ari gukora icyo nkunda kuko mu bindi bintu ushoboye nabona yuko atacyo nkunda ku rugero rungana n'urwa fashion n'urw'imideri ndabanza ndabigerageza buke buke maze kubona yuko ari ikintu gishoboka ndaheza ndabyinjiramo ndabitangura kandi kuva ntangwe rimwe na rimwe iyo ubonye nk'ibintu biguca intege hari igihe ushobora kwibaza uti bino bintu n'ubumenga n'ubivamo ariko nta na rimwe ndigera mvuga nti ndashize ko akadomo ndayamanitse ndabihebye kuko n'ibintu nkunda kandi n'ibintu buri munsi bimpa icirwa gishasha.
Hama nawe Claudine watubwiye yuko wigiye ibintu bitandukanye cyane n'ibyo uri kurakoramwo ariko hari ikintu cagukweze kuva kera cagutumye uvuga ati medicine kuvura mbaye ndabishize haruhande jewe ngiye gukurikirana imideri byagenze gute kugira ngo wowe utangure wiyumvemo yuko ibinye bigiye kuba umwuga wawe wa misi yose.
Kuva ngiye nkiri umwana nahoze nkunda imideri kuko ndabyibuka ko bangurira impuzu nkiri umwana hagerageza gushyiraho agatuce personnel kuko numvaga iyo creativity indimo nshaka kwambara ibyo nifuza niba banguriye agahuzu bagasanga nakongeyeho par exemple dupesi utundi cyangwa duperle kugira ngo ugashobore gushaza bikwiye keke twana nabipfa n'ababyeyi kuko baravuga bati we nta burenganzira ufite bwo guhindura impunzu runaka ariko njye nibyo niyumvisemo nibyo koko nicyo gisine ariko medicine ni kariyera hanyuma fashion ni passion jyewe ikintu cya mbere cyankweze nakozwe n'ibintu bitatu icya mbere cyankweze ni uko uko nakuze ndi umukobwa w'umunyafurika ufite deforme kandi nkaba nkunda kwambara igihe cyose rero nakenera kujya kugura impuzu z'amapretaporte mu maduka akomeye kugira ngo nanjye nshobore gushaza nk'abandi nasanga buri gihe hari ikibazo cyataye bakambwira bati madamu niba atari nkwiriye hejuru hasi kapita nkwiye kubera ko mfite deforme ziri generezi umunyafurika jusiyeri mesi nashoboraga kwambara uko nshaka ukabona rimwe na rimwe bitumye mbasirisire ndavuga nti no iki kintu kigomba kuvaho ngomba gukora ibintu nkunda bimperimeta kwambara uko nshaka kuko iyo umuntu yambaye uko ashaka agira self confidence akaba ashobora gukora ibintu bikomeye icya kabiri ndavuga nti ndashobora kubikorera iwacu mu Burundi ngeze mu Burundi najya ku bataye asanga nibafite performance na finition nshaka njyewe ituma numva nambaye impuzu numva ndi confidente ko nambaye impuzu imbereye hanyuma ndavuga nti no c'est assez hari abantu benshi bashobora kuba bafite ikibazo nk'iki kiwanjye reka nshinge ikintu nkunda buri mashini zikwiye nkorane n'abatayeri bakwiye hanyuma kugira ngo nshobore guha abarundi agaciro guha abarundi kazi n'abarundi bafite forme nk'izanjye kugira ngo bashobore kwambara nabo babiri hanyuma bambare n'ibyubabo icya gatatu cyatumye ngira ikintu cyishitura mu gukora imideri gukora kwinjira cyane muri fashion industry ni ikintu bita caguwa caguwa njye narayambaye icyo bita vayura narayambaye umunsi umwe ngiye kuyambara ngiye umunsi muri caguwa nsanga ni mama arasuka ari nayo nayo munsi byarambabaje cyane byarankomerekeje ku buryo nundi ise nakagaye ni ukubura agatsindo ko umuntu akuramo impuzu yahindutse kuben tukagenda kuyigura amahera tukayambara
ni ukuvuga ko wabonye amaraso nyamaraso
nabonye amaraso nyamaraso mpuzu kandi filime zikabiri muri caguwa niko bimeze usanga b'imicafu itandukanye ushobora gusangamo imicafu itandukanye ndavuga nti iyi nigize intambara yanjye prijame ifoke mpindura mparitisipa kuri sosiyete y'abanyafurika ndetse n'abarundi muri rusange ntihazagira umurundi wandura umucafu wongera kwambara umucafu ngiye guhaguka kugira ngo ikintu kibureho burundu ni intambara yanjye nshaka ko caguwa icika muri afurika abanyafurika abarundi bakambara impuzu nshasha iwacu ntabwo twambara kubene ntabwo ntabwo turi abakene ku buryo twananirwa gukora ibyo tugomba gukora muri motivasiyo zitatu zatumye n'amotine n'izongizo intambara yanjye n'agaciro abarundi.
Njuti mwese muduteza matwi ahani turangirije amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha. Nshimire abadukurikiranye mwese.